Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese, turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa 5 mwaka 2018, ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mwisanga gitamijwe na Federica Undikije. Kumusi wakane w'indwi iheze niho mu Burundi hamwe no mu bindi bihugu bitandukanye abarundi baje gutora yego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye byitizwe ku munsi kuwa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa 5. Ibiharuro vya mbere byavuye muri ayo matora bihava bishikirizwa n'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora, aho ni mu masaha ni mu minota iri imbere. Amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe yerekana ko abanyagihugu benshi mu mihingo yose igihugu batoye yego, yamara abatavuga rumwe na leta y'u Burundi cyane cyane abarukiye mu runani hamizero y'abarundi bavuga ko aya matora ya kamarampaka yo kwemeza cyane guhakana ibirizwa shingiro rinyanyuye akwiye gusubirwamo. Agatorwasa arongoye urwo runani yaratangaje ko atazokwemera ivuye muri aya matora bitangajwe n'umurwise ni akabavuga ko aya matora yabayemwo amahinyu menshi mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora nyezina hamwe no mu gikorwa cyo kwegeranya no guharura amajwi. Mukanya twifuje kuba twoba turi kumwe n'umushyana Pierre Claver Ndayicariye arongoye seni cyanki cegera ciwe, ariko mukanya nibaza ko baboneka. Ndabona ko muri iki gihe bafite akazi kenshi, ariko umushyana he Prosper ya twemere ko mukanya ahavaza, ariko mukurindira turi kumwe n'abandi bashinga ntahe babiri. Turi kumwe muri iki gihe n'umushyana he Paul Nkunzimana akaba ari umuhinga mu vyerekeye umubano hagati y'abanyapolitike hamwe n'abanyagihugu, akongera akaba umukuru w'icubahiro umugambwe PTD twungurunane. Muri iyo neza Paul Nkunzimana.
Yego, muri Frederic, murakomeye?
Murakomeye?
Yego, turaho. Namunyango muraho.
Yego, turaho, turakomeye.
Yego, yego, turaho.
Mu kanya kandi tuzobati kumwe n'umushyana Hedeo Hakizimana, telefone yiwe ndabona ko iriko irinjira mu kanya nibaza ko tumubona. Deo Hakizimana arongoye ishyirahamwe Siride ryanonosoye ubuhinga bwo kuganira kandi rishyira imbere ibiganiro. Mu kanya nibaza ko tuzoba turi kumwe, ariko mukurindira dushaka gutangura na mwebwe umushyana he Paul Nkunzimana, mwarakurikiranye igikorwa cyo kwiyamamaza muri aya matora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ka muri ko murakurikirana n'ibiko biratangazwa muri iki gihe cyane cyane byerekeye ibyavuye muri aya matora ubwa mbere na mbere. Muduhe ibyivyo byanyu kuri aya matora ka no mu gihe cyo kwiyamamaza muduhe ku ijambo.
Rero murakoze. Nibaza yuko kugira ngo umuntu agira icyo abuze kuri ayo matora y'ibirwa shingiro, nibaza ko umuntu yuko yabanza akibutsa ibihe turimo kuva mu cya na gatatu gushyika uno munsi. Kuko kuri ibihe turimo muri iki gihe uno munsi mu Burundi bifite amamoko ku ruhagara rwo mu cya na gatatu, uruhagara rwakurikiye amatora yabaye icyo gihe. Harapfuye abantu benshi, kandi umuntu iyo navuga ni uko kuva icyo gihe ku by'ukuri naho hagiye haba amasezerano menshi gushika uno munsi nta mahoro araboneka mu Burundi. Ngira ngo umuntu wese aribuka amasezerano yigeze kuba aya Kigobe na Kajaga mu 1994, harabaye amasezerano menshi ya 2008, hari amasezerano yise partenaire ya politiki na hamwe haba mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano y'i Arusha. Inyuma haraba amasezerano yo guhagarika intambara. Amasezerano yose ku by'ukuri ntiyigeze azana amahoro gushika uno munsi. Hanyuma ubwo ruhagara rero rwagiye no gukomera mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi. Uruhagara rwasoza rwongerekana kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika rero n'uno munsi nari amatora y'ibiyashingiro abaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku munsi wa kane n'ibihe urumva rero ibintu byose bizabera muri iki gihe ku by'ukuri umuntu abirabye asanga yuko ingorane zigoma ziyongera uruhagarara ruguma rusumbirizaho uhagarara mu bice bitandukanye byose haba by'ubutunzi haba bya politiki haba mu buryo uko abanyagihugu babayeho
Paul Nkuzibana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muravuze ko amasezerano yose aba kajaga yandi yose yagiye araba atakintu yashitse ko coba catumye abarundi babaho mu ituze mu mahoro ku bwanyu umuzi w'ingorane z'abarundi uri hehe nibaza ko muze gutyo nibaza ko icyo kibazo ikaboba batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise duga kwijana
kuvyukuri igituma ayo masezerano yose atanyishu yigeze aronka ku byerekeye uko abanyagihugu babayeho haba ku byerekeye ukubaho kwabo cyane ku byerekeye amahoro icyo biva ko si kindi ni uko gushika uno munsi igihugu cy'Uburundi cigenga na gatoyi kiracyakoresha amabwire inzego mpuzamakungu z'abanyemari kandi n'amabwire y'ibihugu rutura kugira ngo mwese murazi yuko nko mu Burundi nko mu mwaka wa gatandatu hari ayo masezerano n'inzego za Bretton Woods inzego z'abanyemari mpuzamakungu izo mpuzamakungu z'abanyemari Banki Mondiale banki isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI hanyuma inyuma yaho ayo masezerano yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo ine na gatandatu ayo masezerano rero akaba yashyira imbere y'uko ubutunzi bw'igihugu butarera gushyirwa mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga hanyuma ayo masezerano nayo nyine yaciye ashyigikirwa n'ishyirahamwe ry'abanyemari ry'abanyamuraya inyopeni ubu rero umuntu abyihurije rero uraze nk'ubu ubunye igihugu cy'u Burundi ku by'ukuri ubutunzi bwose birirwa burajya mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga ngira ngo nta muntu atazi mu Burundi byari bihari byari bikomeye rwose nk'amashyirahamwe ya leta yarakomeye n'ibisata byinshi hari nko ku byerekeye mu miti ubitabo na fa za byose za kotebu za oendere za ipimabu amabanki menshi ya kadebu bityo amabanki yose yagerakurikira ibyo byose byashyize bitatambuwe byashyize mu nyemba y'abanyamahanga
ikibazo nyamukuru kuri bwebwe rero
cyane cyane ariyo yazane ubutunzi mu gihugu icyo gisata cyarasabutse cyashyize mu minwe y'abanyemari
b'abanyamahanga ikibazo umushikiranganji Paul muvuga ko cyoba kiriye ku kuntu Uburundi bwaba butigenga mu byerekeye ubutunzi
erega bujyanye bujyanye nkurikije uzurabe abantu bose hajyanye ikibagenza bagenzwa no gutwara ubutunzi bw'igihugu mu bya politiki abantu imigambwe myinshi cyangwa abanyapolitiki benshi nta kindi kibagenza atari kuja kurondera inyungu zabo usanga zifatanye n'inyungu z'abanyemari b'abanyamahanga ikibazo cy'ubutunzi rero nicyo kibazo kiri tuba ko ari cyo kibazo nkoramutima usanga kiri inkingi y'ibindi bibazo byose inkingi ya mbere mu bibazo byose bihari mu gihugu kandi si no mu Burundi gusa ni mu bindi bihugu byose ku isi hose ni ubutunzi nta kindi abantu barondera atari kujya kurondera amaronko kandi bafashanijwe n'izo nzego z'abanyamahanga bafatanyije n'izo bihugu rutura kuko igihugu kivuye igihugu icyo ari cyo cyose imigenderanire ihari hagati y'ibihugu nta handi ihagaze cyane cyane ntibaze bavuge ngo ihagaze nko ku rurimi ku Cyongereza cyangwa ku Gifaransa cyangwa ngo biyeko ngo ku byerekeye ngo imico ibintu bya kiriti oya kintu cya mbere na mbere
ubutunzi
ubutunzi bwo Burundi wowe nyero bose
ico kibazo nibaza ko tukigaruka ko mukanya
ndabona yego nikaruka ko mvuga urumva niho gihaho niho ingorane za politike byose byagaze ku butunzi bw'igihugu
yego ndabona muri aka kanya nyine dufite ubundi mu shiti il défense rugema kaba ari umurundi aba mu bwongereza nawe nyene akurikirana politike mu Burundi cyane gose akaba nawe nyene yakurikiranye amatora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye muri neza defense rugema mwiriwe neza defense rugema
mwiriwe
murakomeye
ego turakomeye turashimira imana
ego me turiko tuvuga cyane cyane kubyerekeye nko twabibabwiye amatora ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mwarakurikiranye ayo matora muri mu Bwongereza muri ko murumva ibiharo biriko birashikirizwa ku bwanyu mwavyakiriye gute biba ibiharo biriko birashikirizwa canke n'ukuntu amatora atunganijwe
ego me ingene amatora atunganijwe n'ingene ni byavuyemo twibaza yuko ari ibintu bimwe mu byo bisa nuko tumenyereye ingene intwaro yose ama ishaka guhindura ibiza shingiro uko biboroheye nibaza yuko muri iki gihe murazi yuko Burundi abarundi turi mu ngorane zidasanzwe aho abarundi benshi bari hanze y'igihugu abandi bari hagati mu gihugu murazi yuko ubukene bwabaye ikintu gikomeye mu gihugu urumva rero nibaza ibyo by'amatora twibaza neza yuko ari ibintu bisa nuko byoba byabaye kwirengagiza ingorane nyamukuru zihari tukabona neza yuko ibyo bintu ntizari bikenewe muri iki gihe hariho ibibazo nyamukuru byari bikwiye kubanza kuva mu nzira ibyo bikaba byotuma n'abo barundi batagiye gucabo ayo matora abaye bakabigiramo uruhara nabo nyine mu gihugu bari hagati mu gihugu
Rugema professeur Paul Nkunzimana avuze ko kenshi na kenshi ibiba mu Burundi byose ari amasezerano ari biganiro ataco bimaze kuko hariho ukuboko ku hanze inyungu zo hanze zama arizo zishobora kuba ari nk'umuzi w'ingorane abarundi bagira kuko igihe cyose bagiye hamwe baba mu biganiro babuze kazakajaga amasezerano yose yabaye naho amasezerano aba hari kenshi na kenshi basubira kuryana bagasubira muri za ngorane ivyo vyo ntishobora kuba ari ukuraba umuzi nyakuri w'ingorane abarundi bafite
ego me ivyo mushinga nayo yashikirije n'ivyo cane murazi neza yuko ico kibazo cingi na barundi twama turiko turajyana tubona neza yuko abarundi twocicarira tukaraba igituma ingorane zama zigenda zigaruka ugasanga abantu nitubona iyo tuja z'ukuri murazi neza yuko ego izi abintu yashikirije n'ivyo nibaza yuko jeno vyita yuko ari mu kudendekeranya intwaro urumva hariho abanyepolitike aha mu mbabare simvuze bose hari abanyepolitike bakuri igihugu cyabo bashaka yuko cokugorora kikava mu ngorane zirimwo mugabo benshi muri abo nibaza yuko bagira ibintu bagomba kubikwegera ko barondera inda zabo ibyo bigatuma rero niyo inyishu ku ngorane zihari iyo ziko zirarondegwa umuntu afite icahishije ku mutima cuko agomba amaronko biragoye kugira avugisha ukuri ibyo rero bigaca bituma atanyishu y'ukuri iboneka abantu bahaba barira cyane rero ugasanga n'abanyagihugu batazi ibintu biba biriko biraba ku rwego rwo hejuru rw'abanyepolitike byitwa ko baserukira
yego me
murazi neza yuko izo z'amasezerano nibyo murazi yuko duhereye washaka no ku masezerano bise ngo amasezerano y'ubumwe yabaye mu 1991 nta myaka ibiri yaheze abarundi barajyanye ibara riragwa mu gihugu abantu bata isinzi baricwa ibyo rero nibaza yuko ari amasezerano y'ubumwe ari amasezerano y'amahoro ari ibyo biganiro biba ntiyagira ico bishika ko harayo ma referendum bagira bagasunika abanyagihugu gutora ibintu bibasamaza gusa ibyo ntitubona neza yuko ari ibintu bigirwa kugira kuneza z'abanyagihugu ibyo bintu n'ibintu bigirwa kuneza yabonye politiki bashaka bamwe kuguma ku ntwaro abandi bashaka kwishikira
turetse ico kibazo cuko kwigenga kuvyeke ubutunzi y'abanyapolitiki bakoreshwa n'abanyamahanga turetse ibyo bibazo byose hari n'ikindi kibazo cha politiki gihambaye umuntu yihweje mushaka na Paul Nkunzimana ibintu bikorashikizwa ibiharuro bishikirizwa ko abatoye ego bashora kuba barenga 75% naho ivyo biharuro mukanya bihava bishikirizwa na makuru ariko atangazwa mu radio yose mu Burundi mbega kubona mu Burundi hari migambwe irenga 36 hanyuma akaba ba imigambwe mikeyi ugacho sanga niyo cane cane fise abanywanyi benshi ivyo vyo ico si kibazo gihambaye cane gose ico kibazo mukivuga kuri Paul
ego ndibaza yuko mu Burundi kuvyukuri kubera izo ngorane ndanavuze zerekeye ukuntu tugendera ku mabwire y'abanyamahanga byo kibutunzi niko n'ikibazo cya demokrasi usanga kuvyukuri nacyo nyigifisha ingorane iyo abuze yuko ari imigambo mu bitatu bitatu mu Burundi nukuraba imigambo mu Burundi kuntu muri gihugu cyacu kuntu imigambo yinshi urumva iyo umuntu avuze demokrasi ni ukuvuga yuko afise uburenganzira kugushira hamwe n'ubundi akiyungunganya bagasha amashyirahamwe yabo imitambo yabo reka uko babyumva ariko rero muri iki gihe urumva hari ingorane nyinshi uhereye nko ku mugambwe isoko ari wa kera ipfona urasha gusanga muri iki gihe hariho nk'amashami ashika nk'ane atanu urumva izo ni ngorane kubera yuko abanywanyi biyo migambwe hamwe n'ubutegetsi bafise uruhare rukomeye cyane rwose mu gusambura imigambwe cyane cyane ubutegetsi bwo ni ngombwa kuko ni ntambara mu zindi kuko akeneye kugira ngo baro ukuntu biyegereza bamwe bakinjira abandi hariya urumva rero nk'ahonye aho ni ukuvuga hari ikibazo si ipfona yonyine bashaka gusanga n'iyindi migambwe za FNL za Afrodebu ngo nyakuri itari nyakuri ugasanga ni imwe cyangwa zibiri ugasanga na migambwe za IPDS zikabibanga ugasanga ariho urumva izo zose ni ingorane zihari kubera yuko ikibazo cya demokarasi ntigishoboka mu Burundi mu gihe atemewe yuko adashobora kwemerwa yuko imigambwe yonyine iringaniza ibikorwa byayo imigambwe yonyine ikingunganya igashobora kugira uko ikora amaprogramu n'ibindi
ariko ivyo ntibibujijwe ivyo Paul Nkunzimana ivyo ntibibujijwe
sabwe
ivyo ntibibujijwe
bitabujijwe byo kugira
imigambi kwiyungunganya
amashami menshi cyanjye
oya kwiyungunganya kugira bagire umugambi umwe
bonyine nico gituma oya kandi mu Burundi ega ari wacu mu Burundi ntabiriho urumva nta mugambi urumva mu gihe ubutegetsi buja mu byerekeye ukuntu imigambi yiringaniza yonyine kandi se n'imigambwe gusa n'amashyirahamwe adaharanira gufata ubutegetsi ibyo bita sosiyete sivile nicyo kimwe urumva mugabo ngaho naho nyine ndagwa nkagaruka nkavuga nti naho nyine n'abanywanyi bayo iyo migambwe nabo nyine bafise mu ruhara kuko urumva barabakwega bakabaha ibintu bakabiha ibyicaro cyangwa amafaranga n'ibindi urumva rero demokarasi ntizoshoboka
mu kanya gato yinagomba
demokarasi mu bya politiki mu gihe ibintu byifashe gutyo nacyo gituma niha mu bya politiki hajamo imigambwe urumva ntibishoboka yuko uzosanga migambwe kubera ko ifashe uko izoshoboka n'umunsi n'umwe yuko demokarasi ishoboka mu gihe ibyo bintu
iyo migambwe amakosa manini ashobora kuba ari mu migambwe kuko yaba ari ubutegetsi bubikora nabwo nyene umugambwe wabwo ntuba uciyemwo imirwi nk'uko twabibonye.
Erega ingorane zihari nuko aya migambwe nayo yamigambwe kabaye n'abantu urumva abarundi benshi bamiiicenga kujana barakenye urumva rero
n'ubukene rero
bashobora kuronka iyo bashobora kuronka kibakwega ati wewe ibiye nivyemwo ingo
reka mu kanya gato
ariko mugabo naho mvuze ibyo hariho bamwe sukuri usanga nyine baharanira umugambwe nyine uko washinzwe kuva ugishingwa mukaba n'abandi rero usanga baca rero birukira muri ayo marongo
ego emotion ntahero idefense rugema namwe kuri icyo kibazo mu kanya gatoyi hariho abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika baturindiriye mu kanya gatoyi cyane rwose kubona mu Burundi amajwi cyane cyane usanga umugambo umwe wihariye imigambo 36 akaba atabanywanye benshi ifise icyo kibazo mu kivuga ko iki turazi ko ari imigambwe nko muri 93 yatsinze amatora ifise amajwi nka 63% aho navuga umugambwe FDB umugambwe bipona wahora utwara Burundi waregeze gutsinda mu myaka ya 60 ufise amajwi menshi cyane gose ibintu byahinduka gushikaho iyo migambwe idashobora kuronka abanywanye benshi icyo kibazo mukibona ko iki mukibona gute
egome nkuko umushinga nahe aheje kubisigura nibyo icambere na mbere cyoco nuko ico ni kimenyetso cerekana yuko mu gihugu cacu ta demokarasi hari kuko canke novuga yuko tutayumva cyo kimwe canke tutayumva neza sinzi ngene nubisigura iyo migambwe myinshi yerekana neza yuko igihugu mu nibaza yuko icari kimenyetso c'ubukene mu gihugu aho abantu bose bashaka gukora politike babonamwo yuko kwijamwo ariho umuntu yoronka ikimubeshaho ugasanga umuntu arata n'umwuga yigiye ashobora kuba yigiye ivyo kubaka canke kuba umuganga canke iki ugasanga arabitaye umugabo akaja muri politike ivyo rero navyo inkurikizi yavyo ni mbi cane ni nayo turimwo kuko iyo imigambwe ibaye myinshi tukaba nk'utudumbidumbi niko nabivuga kandi nivyo bihari nuko abanyagihugu baraheza bakajuragirika bakabura ico bakurikira bakabura umuntu abashikiriza ijambo ryogenderwako ugashasanga rero niyo migambwe nkuko mwari muheje kubivuga iyo migambwe ndetse umugambwe umwe ukwawo ugasanga uwo mugambwe uracisemwo andi mashami ugasanga abatwara umugambwe ntibumvikanye umwe agiye kugira uwiwe umugabo ibyo bakabitumwa n'iki ntibabitumwa n'uko bariko barondera baronderera inyungu nziza z'abanyagihugu bariko barondera inyungu zabo umwe wese ugasanga agiye kugira ishami yiwe kugira arondere icicaro ca politike ku ruhande rwiwe ibyo rero si ibintu abanyagihugu baratanguye kubibona barabona yuko nk'uko dufatiye kuwo mugambwe ipfona mwabuze yuko ari amashami arenga ashikane umugambwe wawe w'agasore ntawe ukihari ibyo ntitwoja ngaha ngo duhendane w'agasore yigisha yuko abarundi bokwama mu bumwe bakundana bakunda igihugu cyabo
ariko aho wowe urengeye akarimbi mushyana he defense rugema wa urengeye akarimbi abarongoye umugambwe bavuga ko bafite umugambwe wiragi rya rwagasore aho nibaza ko icyo kibazo tutogitebako
aho nitogitebako cyane ariko uko n'ukuri kwamye ibyo ari byose rwagasore yasize umugambwe umwe n'ubu hari imigambwe ingahe ya iprona ibyo ntivyumvikana ibyo n'abanywanyi abitwa badasigana tuzi kuva kera uno munsi bumenye bakurikira he yaho niho hari ikibazo ibyo nivyo bituma abanyagihugu bajuragirika ntibamenye
ibibazo bihambaye cyane rwose
ni ibiharuro biriko birakogwa hejuru kugira abonye politiki bo nyine baronderere inyungu zabo
ibibazo ibibazo bibiri mushikirije biri kumuzi w'ingorane zo mu Burundi za politiki mwavuze ubukene ikamwavuze no kutigenga mu byerekeye ubutunzi abantu bakoreshwa n'abanyamahanga ivyo nibibazo mwebwe mushikirije reka ariko muri aka kanya duhe ijambo abanyamanya bi radio ijwi ry'America turi kumwe na Pacifica muri we neza
neza
muri hehe Pacifica
Chenda mgisagara chavu jubura mumanu kwa vgacho.
Yego, izi na jikirundi nende?
Ni Habimana.
Habimana, mwafisiki wazo, mwafisiki umviro, tuliko tuvuga chane chane.
Ego, narifu. Ki umviro narinda kifisa ni nere anonuhoya.
Ego.
Nagirembuke kubijanye nabo banye politike bacu ko uri kuraraba nk'ngaha mu gihugu cacu. Katukugwaruka turiko turaraba batama bacu badukuriye. Jewe novuga yuko guhera nkiri mutoya nakuze numva intari muri politike bama bariko baraharira gushika n'ubu fise imyaka ingano kuhuye ubwo musanga bariko baraharira muri ko guharira kwabo rero kacu usanga nta byiyumviro byubaka cyangwa byiterambere wo bona nka twebwe kugaruka twavuga ati aba bantu bariko baraharira ko ngo nga mu Burundi wacu abana yuko hari imigambwe myinshi mu kugiye kuraba umva umugambwe umwe uzuvuga ngo dufise ibyiyumviro ingo ni muze mu kugiye kuraba ibyiyumviro byabo cyusanga ari ibyiyumviro bitubaka bitaza biteza imbere igihugu ahubwo ari biza bijyanisha nka twebwe kugaruka waza kuraba rero abo bantu kacusanga nk'ibijyanye inkunga nk'iby'iterambere ahubwo babishyize inyuma bigira mu mpari z'iwabo umuntu akaca yibaza mbega aba batama bacu badukuriye ko tubona badukuriye bazodusigarana iki nka twebwe ugwaruka twozobona bazoba baramaze mbega ugwaruka twozokwiteka iki mwibyo mbega ibyo bazodusigarana bazodusigarana izo mpari twama twumva ku maradiyo misi yose twama twabonye natwe tuzosigarana impari abazodukomoka hacha mpanurata ahubwo bari bakwiye kuraba ingene bo kora ahubwo bakikebuka kugira bubaka igihugu kuri kuraraba urakuraraba nko ngaha mu Burundi wacu bishinga impari ibindi bihugu nabyo biri mu iterambere ry'umukuru w'iterambere bazamuka natwe tugatera mu mpari baduteranya rukwicana gusa takindi mbona bariko baratumarira batama boheju kandi ari igihugu twumva ngo kirimwe abashinga ntahe ngo kirimwe abagabo ego icyo ntitwogiharura mugabo gusa nta karoro keza twobona bariko baraduha nta kintu cyiza twobona bo dusigarana twovuga ati baragize ahubwo icyiza gusa ni ukwiyubakira amazu n'ibindi gusa nibyo tubona baniganira mugabo ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu hamuna icyo rero nicyo nagomba mbaza ati mbega tubiteka kwiki bazodusigarana muri kazoza natwe tuze tubwire icyo dufatiye ko fondasiyo bazotwereka natwe twozohagarara
aho
nitwe tuzotangira bishasha murakoze
Pacifica Habimana ku cyumviro eka n'ibineguro mushikirije cyane cyane ku banyapolitike ivyo cyo cyumviro turakigaruka ko n'abashingana twatumiye muri aka kanya ariko reka tubanze duhe ijambo Gilbert muri neza
amahoro
muri he Gilbert
ego twashimano kuri kingamu isagara cha Bujumbura mukoima hekano kudaha magara ke
izina jawe ninde gikirundi
ni irankunda jebe
irankunda mukanya gatoyi cyane gose ikibazo cy'umviro
ego hama jene kuinda kwa kwanya jene kuri ari mu rabi nkunda mu Burundi mu Burundi no kuri amenyesha makuru mwana ni gihugu kitaraba developpe kubijyana no kwa abanyagihugu bwabo kwiteza imbere ariko no muti kintu kimbabaza cyane nagamaze mvuge ko yo kukuntu kihutira gushinga imiryango myinshi ya politiki aho kuvuga byibuze amashyirahamwe ashobora guteza imbere ashobora guha akazi abantu babiri cyangwa batatu cumi cyangwa ijana kugira ngo Burundi bubanze butere imbere hama rero nagira ngire ko mvuga iki kintu kuri ibintu bijyanye n'abanyoye n'aya matora yayabaye ni kuri twebwe ubwacu nk'abanyagihugu turashima turashima rwose ukuntu aba yaragenze ko umuntu utamenyera igihugu ngo amatora yibe y'iki ibintu nk'ibyo ejo rero nta ndorizi mpuzamakungu zari zihari ariko abari bahari urabona ko abamenyeshamakuru baremewe barafata amasanamu biba mu muco ata umuntu umwe wese avuga ngo ni umusigimana ko nshobora kumbwira ngo jende wo mize y'abarundi nibyo gukora ibintu by'amatora bategereza kuguhagarika iyo nizawe ni mu Burundi nshobora kuba amatora nka kuzi n'ukuri ugasanga umuntu wo mize y'abarundi agiye gukora gutera akadagara ahantu runaka kugira ngo byite yuko ngo amatora yabaye nabi bivuga ko bamwe yageze ahantu amatora akabandanya mu muco iyi ni twe twarabonye ahantu henshi ahantu bagiye babyatoya kugira kuko baba bagiye bakajya gari bakajya nayo y'inzandiko atazemeje gifite bakaza bacerewe kivanze ko kitatereza kwanza kubyaje kwisuzuma aho basi ndo kizama takibera ko reka dushe ku mwanya ifo yinzemwa yemewe n'amategeko ama bakaza kwa umuntu abarengana
yego be
ama reka kimuke ama igihe cyo kugira ikindi gambe ari nyinshi mu Burundi n'ukuri bora bakagabanya kuko nako nshya ushira umugambiro naho gatwara amamiliyoni mu Burundi bitaze gukora n'ikibisi cy'amahera 50 nabwo bari bakwiye kugiza amashyirahamwe menshi kizi imigambi ikaba nk'ibiliyoni nyine gusa niyo Burundi buzogorora imigambi n'ibiri imigambi n'ibiri
imigambi
izo zikomeye
murakoze Gilbert irankunda abashyana nayo turi kumwe professeur Paul Nkunzimana mushyana Pacifique Habimana eka yabaje ikibazo gihambaye cyane guse mbega abanyapolitike bazosigira ugaruka iragire ihe ko ngo bama babasigarana eka babaraga impari no kuryanisha imijyango abarundi icyo kimwe cyo mu kivuga ko iki eka muca mugira ko no gucimbura cha Gilbert irankunda shima ivyavuye mu rayo matora yabaye ku muswa kane
uwabereho wa Pacifique no gatabuze icakora ntifamiye njo ariko akora muri iki gihe yaba umunyeshuri cyangwa ari umukozi cyangwa ari iki ntifamiye ivyo arimo koko nushaka kuvuga nta muntu numwe ashaka kuvuga yuko ngo duteze ngo izo ana politique ngo ba ngo bazotuzanira ngo uvuga ahonye umuntu avuze gutyo abavuze yuko ataruhara afise byo arimo nta ruhara afise na gatoyi mu buzima uriko uba muri iki gihe ha mu bya politique ha mu butunzi ha mu cyumviraho n'ibindi kuvuga rero yuko imigambwe atavyumviro yobaka ifise niraza yuko iyo migambwe yari kuyivuga kuko umuntu avuze ati ugwaruka ngo tuba turi mu mpari zanye politiki ugwaruka nago nyine rurafise rurafise uruhara mu biko biraba ni ukuvuga yuko ibintu bihari mushya na ile fonse yavuze kare yuko hariho ibintu byinshi cyane gose amatora n'ibindi bidashobora biterekana bisa n'ibintu byo kwirengagiza ibintu biri kubiraba none kugwa uwo avuga ko ari mu rwaruka arabona urwaruka ingorane ruri mu muri iki gihe ngira ngo nta muntu n'umwe atabona ubushomeri muri iki gihugu ubushomeri
ubwo ntibuva kuri za ngorane mwavuze ga Paul Nkunzimana ubwo bushomeri bwose ntibwiyongera kubera za ngorane mwavuga za masezerano ati adashyirwa mu ngiro indiane za mama banyapolitiki
n'urwaruka rurimo kuko wari ukwiye kuraba nabanyere bagashinga harabuze abantu z'amashyirahamwe nabo nyine bashaka gushinga amashyirahamwe kugira ngo bagire ati cyane n'imigambwe nabo nyine ndazi ko uwaruka gwinshi nabo nyine rurimo mu migambwe none rufise uruhare uruhe none ku byerekeye amagara y'abantu urwaruka nta byumviro rufise kugira ngo ubwo turazi uko ubunye ariko haravugwa ingorane nyinshi cyane cyane mu byerekeye imiti ibura muri iki gihe navuze ubushomeri nabuze ibintu umuntu ashaka kuvuga ibintu by'amashuri none urabona nka birya bintu bya ekofo na matari umwana aheze mu mwaka w'icyenda ngo ngende ngo nagiye gushinga amashyirahamwe ivyo singorane mu makaminuza ingorane zihari najya yisongoye mashyirahamwe ngo na mareforme mashasha n'ibindi ariko agaca hajamo ibintu byo ngo bafute bafite bourse bongere kandi bashyire mu minwe y'abanyemari ama serivisi ya universite ngo bajya bajya kintu z'inyama des universite none ibyonye si ibibazo umuntu uwo ari wese
abone
none ibi byerekeye amazi rezidezo none ibinyo si ibibazo umuntu wese abona umuntu wese arabona yuko ibyo bintu birimo ingorane none izi ngorane zabaye zibaye abantu bishwe mu ruhagarika n'ibindi none ibyonye urwaruka ndashaka kuvuga uwo nyine asabukira urwaruka ndashaka kubona yuko nawe nyine afise mu ruhara afise ibyo ashobora gushikiriza kugira ngo izo ngwane zishobe gutoye bunyishu uba rero mudagarwa rokangira ngo kubyeke twebwe mu mugambwe wakoze demokrasi pese tuguru nandi ivyo dushimbe imbere kugira ngo izo ngwane zihaze kuko urumva nta muntu yovuga ati ingorane nizi ama ntashikirize uko izo ngorane zovuga
reka n'umushyana he defense rw'imana wenyine agicavuze ku byashikirijwe na Pacifique Habimana na Gilbert Nankunda duga ku ijambo mu kanya gato
egome ibyo uwo mu aserukirwa kwa sinova kwa aserukirwa kwa mugari mu gwaruka nibyo ibyo yavuze ni ibintu zumvikana cyane mugabo nkuko professeur Nkunzimana bivuze ego ugwaruka bateza kugira uruhara rwabo nyine bakerekana yuko bafite ishaka ryo kugomba kwiteza imbere guteza imbere igihugu mugabo rero nta nubwo batakwishavu burya ibyo bintu byose byokoroshwa n'abatwara baberekanye neza yuko bashakiye neza bashakira akazoza keza ubwo gwaruka barashobora kubibafasha mugabo rero nkuko twabivuze abanyepolitike basamazwa n'inyungu zabo no kurondera amarongo n'ibindi ugasanga n'ubwo gwaruka rurakoreshwa muri ibyo byo kubashigikira muri iyo ntumbero ugasanga rero ugwaruka ari naho n'ubumbone hakajyo guhana urwaruka babone neza yuko kazoza kabo atari kugwanira abanyepolitike atari kugwanira imigambwe mu buryo bwose bushobotse ugasanga baragwanira iyo migambwe cyangwa abanyepolitike gushikaho bibagira kazoza kabo ingwano bagwana usanga atari yabo by'ukuri nico gituma rero twahana urwaruka bakaraba neza ico bari ko barakora mbega nkabo twumva bagwanira bari mu migambwe ari imbonerakure arabajenderu arabajerera arabaki burya iyo bari ko barakurikira iyo migambwe umwe wese akaraba hari arabona neza yuko mu gukurikira iyo migambwe ariko aronderera akazoza kiwe aho niba ari ikibazo kuko ufashe ikibando canke umupanga canke ukagira iki ukaja kugwana n'uva mu wundi mugambwe aho muriko muteranywa n'abanyepolitike nta kazoza kanyu muriko murarondera ivyo rero nivyo sibije igihugu ugwaruka rwacu ruriko rubuzwa kazoza kabo aho kubafasha kugira barondere kazoza kabo babone neza yuko nibo Burundi bw'ejo murazi neza yuko ibi bintu biriko biraba ingorane Burundi buhitiyemo murazi neza yuko abana baheza amashure ugasanga agiye mu ibarabara abaguriwe hanze y'igihugu bari bashobora nabo nyine kwirondera kazoza kabo ivyo n'ukuri twibaza neza yuko abari bajejwe ubwo gwaruka
yego me ico kibazo ni kimwe muko muvuga rumwe na Pacifique
duha impanuro ya inyaruka ya ugwaruka tubakebura tubabwira yuko bogerageza kuraba kazoza kabo kurusha kazoza kimigambwe canke kugwanira abanyepolitike
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Thierry mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muri hehe Thierry
ndi Bujumbura mu Burundi
izina gikirundi
ni Ahishakiye
murafiki ibazo murafiki cyumviro duga ku jambo turiko tuvuga cyane ku matora y'ibwiza shingiro rehinyanyo ibiharuro byavuye muri aya matora bihava bishikizwa mu kanya cyangwa ibariko biriko birashikizwa no muri kiye turiko turavuga duga ku jambo
yego ndatangwe na mutse batumire n'abarundi bose batumbiriza aho bari hose hanyuma Frederic dewe nagomba imbere yo kuvuga byose manje mbere kukantu kamwe hari akantu umwarimu watumiye umutumire imbere yuko ano matora aba yaserukira amizero y'abarundi yavuze ngo inyuma ya yego cyangwa inyuma ya oya nimba ari izoba yatsinze cyangwa yatsinzwe ati ubuzima buzobandanye rero ko nakumva umujene cyangwa uwundi yo bari karagumuka avuga ngo binibi niwe amatora ni bazayarahita urero nifuze ko abarundi boshira hamwe ingufu bagashira hamwe nk'ugwaruka abarundi bakiruka bagakora ibikorwa byabo tukareka gusamazwa n'amajambo y'abanyepolitiki mu gitondo nari kumwe n'abantu muri RF wumvise muri deba ukumva abantu b'abanyamahanga banashura abarundi babasaba ngo nibagumuke bave hasi ngo bagwanye ubutegetsi bw'ibujumbura iyi mvugo siyo iyi mvugo ntibereye ariko mu byo twese twabonye twarabonye ko amatora yagenze neza cyane kubera iki amatora urabye nta bantu nabo arabavuga kare bavuga ngo hari abantu badufurusha badufata ku ngufu ngo nidutore yego ariko nawe twigeze tubona nibaze rero Frederic jewe icyifuzo cy'iwanje ni uko abarundi twese ko amatora warangiye ubu rero turaba imbere yacu hanyuma ibisigaye tubyigire hamwe mugabo dushyize hamwe kuko amatora arangiye ibyo byose demokarasi ntishimikiye ku matora gusa ariko mu by'ukuri kandi je nagomba sabe washaka communauté internationale abarundi bonyine niwe bagiye hamwe barafata ingingo kandi byaciye mu matora rero nibaza ko nimba muri demokarasi tuvuga ko ari gouvernement par le peuple et pour le peuple c'est le peuple donc abanyagihugu aribo bafata ingingo mbona ko hari undi muntu yoza akabavuguruza yewe cyifuzo cy'ibanje ni uko icyafashwe n'abanyagihugu nticyubahirizwe amatora yagenze neza twarabibonye ko byavuzwe kare n'abantu bishwe abishwe n'umugwi wateye igihugu uvuye hanze ibyo nabyo nibaza ko bijya mu mugwi w'abicanyi wabononye rero nibaza ko amatora muri rusange yagenze neza murakoze cyane Frederic
murakoze Thierry Ndayishakiye murakoze reka duhe n'ijambo kandi Gordien Gordien muri neza muri he Gordien
ndimbone mwana Carlos
yego izina ry'ikintu ni
nde yagenye n'Hashimana Gordien
nde
Hashimana Gordien
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
none nkana ngo mana mutse mutumye abatumye
ndarakumva duga ku ijambo
ubone natangire kwiga ko abwo ngo amasiyo ngo amasiyo agenze neza kuko ari tubona amasiyo agenze neza nta kindi wabizi ndakugira abwo ngo wasemo kuvuga nyine basaba kuduma mu mutekano abavamo ni agenze neza je kuba atwagirele yose tubona agenze neza sizi gituma abavamo ngo agenze nari kandi kwese tubona agenze neza maso n'icyo nari nsimi n'iherana
murakoze Gordien reka duhijamba ashinga na turi kumwe bagira icyo bavuze mushika ntahe mushika ntahe deka dutangwe kuri Paul Nkunzimana duga ku ijambo ibi byumvire bishikirijwe na Thierry na Gordien mu kanya gato
yego murakoze nkuko nabivuze kuva kare ibihe by'amatora iminsi yose bigama bitera ingorane kubera yuko nkuko nyine bisanzwe bimeze kuko iyo ata burenganzira umuntu afise wo gushikiriza ibyumviro kuko ibyo birahari mu Burundi gushikiriza ibyumviro mu Burundi biragoye haba mu migambwe haba mu kumenyesha amakuru haba mu kuyerekana haba mu kuja inama nkuko navuze ku byerekeye imigambwe urumva rero nenda bivuga ngo nk'umuhinga buyerekeye iyo mibano hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu urabona nk'ubunye biroroshe kuvuga yuko ibintu byagenze neza kandi izo ngurane zisanzwe zihari haba mu butunzi haba mu bya politike haba mu burenganzira bw'umuntu haba no ku mategeko yonyine nk'ubunye nyango nta muntu umwe atabibona rego amatora yaheze ya constitution mu bibuhira kw'inyanya bizashingira nk'ubunye uba abantu nta muntu urimo ashaka kuvuga yuko ibintu bimeze neza kandi abantu bari
reka twibaze cyane cyane kuri ibyimvuro byashikijwe n'abashe nta itere Thierry avuga ati amatora yaheze abarundi baje hamwe bose icyumviro cyiwe
mu kuvuga ko nkurikije amakonstitusiyon abi hariho konstitusiyon yo mwaka 2005 na konstitusiyon y'ubunye nshasha uba rero ntamba konstitusiyon ashobora kuhaba abiri icyarimwe mu gihugu kimwe uba rero nk'ubunye hagiye kuko iyo konstitusiyon yaje gutorwa ikijya mu ngiro muri icyo gihe nyine uba rero nk'ubu nta matora y'umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri ariho ahubwo amatora agiye kuba ubu nyine kuko ibizashingiro bijya mu ngiro ubwo nyine aho bishyikirijwe bizize ku mukoro mukuru w'igihugu hanyuma iki nacyo ni uko inzego nazo haba inama nshingamateka haba inama haba sena uba kora uko atabutegetse zigifise uba atekereza kuba andi matora mu maguru masha uba rero umuntu abyoheje gutyo uvuga uruhagarara navuze kuva nyitanga iki kiganiro uruhagarara rugiye kandi gusubira kwiyongera cyane gose uba rero uba nta mushasha kuba yuko ngo ibintu guri koragena neza biruye ku kugenda mu mahoro n'umutekano reka niri byose biri ko biraba navuze byaruhagarika hariho nibindi biri ko biravugwa hirya no hino navuze ibintu byerekeye ukuntu abanyagihugu babayeho mu bukene
none ga Paul Nkunzimana izo ngorane zohera gute izo mari probleme nyene ne cercle vicieux nibyo ushaka kuvuga mu zo dukeneye inyisho umushyira na hitere avuze ati amatora ari nyuma yacu abarundi babane mu mahoro neza
yego cyane nakubwira mu kanya kaheze yuko twebwe turafise umuti twebwe kuva bijya by'ibihumbi na 15 hatanga kuba ziyangorane z'ibihumbi na 15 mu kwezi kwa kane twebwe twa mu bugambwe bakoze na demokarasi twebwe tw'urunani twarasabye yuko haba inama rukokora inyushyu ingorane ubundi burimo
ndabona kanya ariko karihuta
yego urumva kandi nakubwira yuko twirukanse tukarondera imigambwe bose aba FRODEBU aba CDDFDD aba FRONA aba MSD twebwe PDD n'abandi twahize ku masinyatire 5,308 dusaba umukuru w'igihugu yuko hoba inama rukokoma kugira ngo ingorane dufise muri iki gihugu ingorane zisabe tuzisore inyishu kandi tudakurikije amabwire y'abanyamahanga
iyo yo bisana vya biganiro vy'aba mu Burundi hagati y'abarundi reka duhe n'ijambo
inama rukokoma na gatoya ndagwe yuko bavuze ati tutorere inyishu ingorane ziri mu gihugu
atabanyamahanga barimo
tukingira inyungu sabanyamahanga
yego me i defense rugema mukanye gatoye namwe ivyimvira vyashikirijwe na Thierry na Gordien Thierry avuga ko amatora yaheze abarundi bakwiye kuja hamwe eka bakubaka igihugu Gordien nawe nyene yavuze ko amatora asana nayagenze neza akaba yamiriza ivyatangaje mu radio amwamwe duga kwijambo mukanye gato
yego me ivyo yavuze ati amatora araheze twari tukwiye kuja hamwe ahubwo je no sanuna bicurikana no vuga yuko ahubwo twari dukwiye kubanza kuja hamwe hanyuma hakaba amatora na ibyo z'uko tugiye kuja hamwe ubu habaye amatora murazi neza yuko ingorane nyamukuru zihari ziriho bigasa n'uko turiko twakira ku ngorane turiko turirengagiza z'ubukene z'abantu z'abarundi sinzi bataye igihugu ibyo bibazo ntibiratorerwa inyishu urumva rero je uko ndabibona twabona yuko twategerezwa kubanza gutora inyishu bizo ngorane hanyuma tukaja muri ayo matora mugabo rero turazi ingene ibintu bigiye kumera urumva iyo bwirizwa shingiro ryatowe hagiye kuza andi matora yo gutora umukuru w'igihugu bise nuko turiko twirengagiza cyane ingorane dufise hanyuma tubandanye twubakira ku musenyi nta bizodushikana urumva rero nibaza yuko ibyo by'uko abantu abarundi abaricanishana bari hagati mu gihugu bavuga ati ibintu byagenze neza amahoro ni yose mugabo twebwe suko tubibona hari ingorane twari dukwiye kubanza gukura mu nzira ibyo navyo by'uko amatora yabaye murazi yuko abarundi basa n'abaca bashamiranira ugasanga umwe ahagaze kuri uruhande ubundi kuri ruriya ibyo ntitubona neza ko muri iki gihe ari ibyo byarikwiye kuja imbere hari akwiye kubanza umuntu
ariko
cyane cyane abatwara
mwavuze ko ari amasezerano ari amanama eka byose ataco byatanze nibaza ko hakwiye kwigwa umuti w'ikibazo eka ikibazo nyamukuru kikamenyekana umuzi w'ikibazo abarundi bafise ukamenyekana mwavuze ko kuva kera ayo masezerano yose ataco yashitseko reka ariko duhere ijambo kandi abandi banyuwanyu bi radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na ndayizeye muri we neza
niwe neza
muri hehe
Tribujumbura.
Okay. Murafiki wazo ichimviro.
Bo ichimviro diterera. Amatora yarabaye. Kandi amatora uri kurabiraba ice yashize ko ico yashize ko nawe kitaratangazwa haneza. Biraboneka neza ko yabaye kandi yarabaye ntazosubira inyuma. Mugabo abarundi n'ubwenge bafise bari bakwiye kujya hamwe bakegerana bakabona ingene umunyagihugu nyarucyari wo kugatumba amerewe nabi nk'ubu turi mu bukene butagira izina hanyuma bakaraba ukuntu abo banyepolitiki baharanira ibyicaro byabo mugabo adahonyanda agateka kazina muntu kuko n'umuntu ashonje n'agateka kazina muntu kaba kariko karahonyangwa kandi twari dufite indongozi ikomeye bakareka gutegana ibintu by'imitego mwarabibonye mu biganiro byabaye biganiro byabereye muri Tanzania kabisa barateganya ibintu by'imitego bamwe bagasohoka bari bakwiye kuraba bakegerana kabisa hanyuma turashimiye ijwi rya Amerika ku kanya muduhaye
murakoze ndayizeye murakozeandanya
gutyo nyene
murakoze ndayizeye reka duhene ijambo kandi Juvenal mwibe neza izina ry'ikirundi ninde
Cyumviro nagomba kushikiriza mu bisanzwe amatora yarabaye kandi umuntu aravuga ukuntu yabaye yageze neza ariko rero icyo ngomba kuvuga ni uko aha muri Burundi bwacu hari abantu naho ibintu byabyera bifata uko byirabura rero usanga
telefone ya Juvenal ishobora kuba icitse reka dusubire duhe ijambo abashinjacyaha turi kumwe idefense rugema dutangure kuri mwebwe ibyiyumviro bya Ndayizeye na Juvenal mu kanya gato n'ibyiyumviro byashikirijwe n'abandi banywanyi ntimubitebe ko na kanya gato tuga ku ijambo rugema
ibyo ni byo z'ukuri urumva umunyagihugu hari abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe ugasanga basigaye bipfuza yuko ababatwara ari bo bumvikana kugira baronka amahoro ibyo rero ugasusanga murazi bavuga baravuga yuko umwera uva ibukuru gakwira hose ubu rero abanyagihugu nibo bashaka yuko umwera uva kuri bo ugashika ibukuru ibyo rero nuko ibintu bisa nuko biriko birononekara cyane n'ukuri ahubwo je novuga yuko umwijima ubwibukuru gakwira hose kuko uwo mwijima ugaruka rurimwo kugira bazuvemwo nuko uwo mwijima abanyagihugu barimwo nuko abatwara aribo bafise uruhara wo kugira Uburundi buronka amahoro ibyo bintu rero murabona aho ibintu bigeze aho umunyagihugu hasi ari wasiga yipfuza yuko aba batwara bumvikana kugira babahe amahoro ivyo nibintu abatwara bari bakwiye kwiyumvira bakicara bakaraba neza yuko ari biganiro ari amasezerano bagira barabe yuko abigira ku nyungu z'abanyagihugu
ego me namwe mushane Paul Nkunzimana ku byumviro bya Thierry na Gordien
ego murakoze Ndayizeye na Juvenal kujya kuri bo nibaza yuko bose baravuga yuko uwo cyane Ndayizeye yaravuga yuko abanyagihugu nabo nyine harimwo bari mu bukene ntangere yego bari mu bukene ntangere kubera yuko nkuko navuze kuva kare kuko hashyirwa mu ngiro amapolitiki atajyanye n'inyungu z'abanyagihugu ayo mapolitiki ni ugufata ubucuruzi bw'igihugu ukaja mu minywe y'abanyamahanga navuze ibintu byerekeye ikawa munye hariyo ibintu byerekeye ubutare barusiya biriko barayoragura abantu huzenya abongereza biriko barayoragura aya muri za Bujumbura mike yoyo hari imyaka n'imyaka ubu onye rezidezo nayivuze nayo nyene igende murazi yuko najya mu kiyaya hariho ibitoro byinshi ubonavyo hariho imigambi myinshi ishikiriza ibitoro abanyamahanga urumva rero ubwo bukene nta handi buva yuko igihugu kubera iyo politike itegekwa n'ishyirahamwe ajyanye mari y'uburaya na politike ya Banki Mondiale na FMI ubucuruzi bwose buja mu minwe y'abanyamahanga niho kikasigaye cipfumbereje nta handi rero ibintu n'ahandi rero bashoka yuko ibintu bigera neza mu gihe ibyonyi bizobandanya uko amatora yego nivyo amatora yarabaye abatora yarabaye ariko mugabo nkuko nabivuze kuva no nice nakangaye amatora yabaye mugabo amahaba ubuhagara nabivuze ubunyanyi kwa yandi matora kandi ani matora mukuru gihugu abatora y'inama nshingamateka n'inkeza mateka mu minsi y'imbere kuko bizashingira ishasha ntizorengera imyaka ya 2020 umva ibyo ntizahware kandi zizobananya ziba ziyongera umva rero ikintu gihambaye cyane rwose kuko nabivuze kandi kuko nabuze twebwe ubwambwe wakoze na demokarasi perezida tumurayi twavuze na kera akeneye uko haba inama rukokoma kugira ngo tubone tubare ukuntu dutore ingingo y'uko ubutunzi bw'igihugu buba ubw'igihugu ntibube ubw'abanyamahanga hanyuma rero ibyo nabyo rero nicyo biva ko rero biva yuko hategerezwa kuba yuko hemegwa yuko umuntu ashobora gushikiriza icyubahiro ciwe twebwe rero muganga wakoze demokarasi perezida tumwe nditse yuko haba inama shingiro assemblée constituante ifata ubutunzi bw'igihugu bukaba ubw'igihugu bw'abanyamahanga assemblée constituante igafata ingingo yuko ibyo abanyagihugu bose abanyagihugu bakeneye kugira ngo bave mu bukene mu bushomeri kugira ngo imiti iboneke kugira ngo amazi aboneke kugira ngo ubutare bw'u Burundi yuko ubutunzi bw'igihugu ubaye
ubw'u Burundi ubaye ubw'igihugu tugarutse mu Paul Nkunzimana tugarutse ku byerekeye amatora ya umunsi bahava shikiriza iravuyemo icyo mwiteze mwebwe n'ikihe muravye ukuntu iyo migambwe iyo ukuntu icyo gikorwa cyagenze
kuri kwa cyagenze nabivuze urumva ega amatora uva amatora bize bize hara umushinga nahe de force ega uva amatora cyo kintu cyihuta ikintu cyihuta ni gutubanza gutora inyishu izingwane zihari izingwane za demokarasi izingwane z'ubutunzi izingwane z'ubukene izingwane z'ubushomeri izingwane zo mu magara y'abantu izingwane zeke amashuri n'ibindi kugira ngo umuntu wese kandi abe ashobe ufise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyiyo uburenganzira bwo gushikiriza bwoja mu ishyirahamwe yipfuza uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyiwe yaba mu radio haba mu menyesha makuru ibyo rero bimaze kuva mu nzira nibaze yuko ariho amatora yoshobora kugira
ego ndabona kanya katujanye ariko nagomba duhe ijambo umunywanyi wa nyuma umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika imbere yuko turangiza ikiganiro na Himana duga ku ijambo mwiriwe neza
namukiriza abatumire
barakumva amazina yose ninde
Mpawe ni Imana Jean de Dieu
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
nukuri amatara n'ukuyarabaye umutuzo kandi ariko nkuko bonyine ubwabo barikoze ubwabo bigunze umenya igihugu n'icyabo bonyine kuvuga ko bari guteranya na bagenzi babo
igihugu cyabo bonyine ni bande
abari ku butegetsi kuvuga ko bari gufashanya nabo bari mu mahanga bakabatuma ko bakaza mu Burundi bakicara hamwe bakaganira ku biganiro bakabona igikenewe maze ingwara ziri mu Burundi zigatorerwa inyishu. Murakoze
Mpawe n'Imana mushanahe idefense rugema ku cyumviro cya Mpawe n'Imana duga ku ijambo mu kanya gato unotumwe
ego me ibyo avuze n'ibyo hariho abanyagihugu benshi bari hanze y'igihugu bariko baba nk'abarorerezi mu biriko biraba mu gihugu kandi bari bafite uburenganzira bwo kugira icyo babivuze ko izo nibaza ko ari ikibazo gikuru
ariko benshi abaturetse bari mu makampi impunzi benshi baratewe akama kuja gutora ibyo bwizwa shingiro aho bari hose mu mahanga
rwose niko byobaye no mu yindi myaka no mu gihe atubaye hari impunzi byabo abatora baratoye ariko abababaje nabo nyine bo mu bari mu makampi impunzi nibo bababaye nibo bari bakwiye kugira ubwo burenganzira bwo kugira icyo bafite icyo bavuze kuri kazoza
ego menamwe eka professeur Paul Nkunzimana mu kanya gato byashikirijwe na Mpawe n'Imana
ego makoze
amasegonda 20
byashikirijwe na Jean de Dieu nibaza yuko ari ibintu nibaza yuko jobse intumbero nziza twebwe buri pege tumurani tuvuga tuti akeneye yuko abindi bose
Professor Paul Nkuzimana ndagushimiye cyane rwose ku kanyamwa twe kugira ngo tuganire ndagushimira mushiga ntahe defense rwema ku byumviro mwashikirije eka no kuba mwitabye ikiganiro cyacu turashimiye abanyamwe ni radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.